Turashimire komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio indwi muri kumwe na Jove Diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu z'Ijwi rya Amerika. Ku bakunzi bacu mutwumva muri mu Rwanda, abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 98 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram, YouTube na Twitter ni radio yacu VOA.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi leta yemeza ko igiye guheza burundu ikibazo cy'abana baba mu mabarabara n'abakuzi basegerereza mu isekeza rikorera aba muri ico gihugu. Abana bafatwa baca bajanwa mu bibanza begeranirizwamo imbere yo gusubizwa mu miryango ku bayifise, impfuvyi zigashirwa mu bigo vy'irerero, abakuze atanumwe avuyemwo nabo bagakoregwa dosiye zitandukanye bagashengezwa muri za sentare kubera ko ugusegereza ifatwa nk'icaha gihanwa n'amategeko mu Burundi. Ubushikiranganji bujeje gushigikirana mu ngo n'imiryango bugabisha ko mu misi iza n'abahereza amafaranga canke bagafashisha ikindi kintu cyacu cyose uri kwarasabiriza mu mabarabara atandukanye hagize intara zitandukanye z'u Burundi nabo bazoshengezwa imbere y'ubutungane. Nta bitigiri kanuni by'abana canke abakuze basega mabarabara atandukanye y'u Burundi. Gusa icigwa casohowe mu kwa gatatu ntango z'ukwa gatatu kuno mwaka nihuriro ry'ibigo bijejwe iterambere ry'imiryango mu ntara z'u Burundi cerekanye ko ku ntara 9 ku 18 zigize u Burundi hari abana n'abakuze barenga 700,000 basegereza mu mabarabara. Ico cigwa cemeza ko i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarenga 500,000. Hagataho leta yabwiye abayifasha ko n'imiburiburi ikeneye amamiliyaridi arenga 22 mafaranga y'amarundi kugira ngo ivugute umuturama w'ico kibazo kivuza uruhwa mu Burundi. Ubushikiranganji bujeje gufatana mu nda muri ico gihugu nabwo bwemeza ko abambere batanguye gusega mu Burundi babonetse mu 1993 ariko uko imyaka igenda yitera akaba ariko bigenda bariyongera. Muri isanga y'uno munsi twabatumiriye David Aninganza, umwunganizi w'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryishinze gukingira agateka k'abana mu Burundi SOJEPAE mu mfunyafunyo. Mwinga bw'ivyuma ndabona Dieudonné Cubahiro akimurondera. Twifuje kubana n'uruhande rwa leta ariko umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda bubarizwamo ico kibazo, naho yari yatwemereye ko aza kuduha umwe mu bakozi b'ubwo bushikiranganji tugasangira ikiyago. Twamuhamagaye inshuro nyinshi tumwishuza amazina y'uwo yaduhitiyemo ko twoyaga muri isanga ariko telefone yacu kugera ku munota wa nyuma mbere ko twinjira muri studio y'indwi ngo dutangure ikiganiro ntiyariko aratwitaba. Turizera ko telefone za David Ninganza zo ziza gukunda tukavugana kuri iki kibazo muri SOJEPAE bariko barakorerako. Mukurindira muhinga bw'ivyuma badadufasha badushemo akadirimbo ko kumurindira ko dushobora kumuronka, ariko nanone tubatumira mwebwe muri komuna twumviriza aho muri ahatandukanye iki kibazo mucibaza kwiki. Mwamaze kuturinkira message zitandukanye kumbuga zacu murabandanya mugico mubivuze ko tuzaza kubahamagara nikibazo cyo kwegera cyo kuvana abana n'abakuze mabarabara atandukanye tumira mate gato tare ko dushobora kuronka David hama tugaruke tutangura ikiganiro
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio, it's chuvito chachu radio kisiga amerika yo yabaye chuvito chachu
ya ndi kemereje cyabano babo jame japrice
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarondera David Ninganza tubibaza ko tumutora telefone we irasona ariko ntari ko aritaba we yari yemeje ku munota wa nyuma ko tuza kuba turi kumwe mu kiganiro amatelefone ni ya kizira ko ni yayibona iri hagufi waza kuyitaba isango ry'ikiganiro yaragize mu kurindira ariko reka tube turaja ku mirongo ya telefone turahera kuri Nitanga Nitanga itaze ku Ijwi ry'Amerika
Ego,
uherere hega nitanga.
Ewe nerere mu Burundi muri province Bubanza komine Bubanza.
Province Bubanza haravugwa amakinga hi Bubanza.
Ego, Bubanza na meza kweri na kazuba. Ase meza no mugire atazuba yishi kandi na nigitsuka cyeze cyabacyinshi.
Mhm. Ikibazo cabana bo mwibarabara n'abakuzi basegereza ngaho mu Bubanza cifashe gute?
Ego icyo kibazo cyahaseka ariho abantu benshi usanga bari kotegerekana cyane ku gituro cy'amabisi ya Rubanda hamwe no mu isoko ndani abo basanga bamwe arabafite ubumuga kandi nabo ugasanga abantu bikereye mu myaka mugabo bakaba batarafite amagara agera ku irengero ryo gutuma barushirija kujya ku bindi bikorwa byatuma barushirija kurema ibyo bafungura
hanyuma ukabona ko igikwiye gukogwa ari cyahe kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyisho Burundi kuko baravuga ko imyaka itandatu iheze leta yari yaragerageje kugitorera umuti ivuga yuko igiye kubavanamwo ariko buri gihe babavanyemwo baheza bakagaruka muri ayo mabarabara atandukanye kugira wicokogwa co bicahe kugira ngo baramutse bavuyeyo baveyo Burundi
icyo mbona cyo bagumuti kuri leta y'u Burundi ni icyambere cyo nubaza kwibuka nuko mu Burundi igirirana ry'abantu byarabaye indanse kuko ndibuka mu bihumbi bibiri na cumi abanyagihugu bo mu Burundi twari mu miliyoni 800,000 mugabo ubuya mu bihumbi bibiri na 2022 ibitigiri byerekana yuko uyu mwaka dushobora kumara ku miliyoni hafi 13 rero tukiri abantu bangana ku mutyo gihugu cy'u Burundi bizogwana cyane ko bashobora gutuza ibijyanye no gutegereza mu mabarabara kuko hari habo usanga hari nk'abanyeshuri bagatwarira maze gutwarira kaburimbe arushinga gutunga uwo mwana akaca yemera akamurikira mu ibarabara ibyo rero nkabona yuko icyiza cya mbere kuba icyo gita kugabanya ibyaro ku barundi n'abarundikazi kuko icyo cyorofasha kugira ngo umuvuduko abarundi n'abarundikazi turi ko kwibaruka ugabanuke bitume nabo twibaruka baba bake ku buryo bw'uko bamwe bajya mu mabarabara barushije kuronka ababatunga n'ababafasha babirukira
kubwawe rero hariho isano riri hagati y'ubwo bwinshi bw'abantu n'uko kugwirirana kwa abasegereza amabarabara atandukanye
ego kuko ugiye kuraba mu gihande kinini usanga abantu benshi batagira amatongo akwiye kujya kurimamwo ukacisanga n'ayo matongo turimamwo ukacisanga ntiyimbuka neza rero cyangwa wumva ufite abana umunani ukaba ufite agatongo gatoya katirimbuka urumva biragoye bishobora gutunga abo bana ngaho yababyari byibutse abana babiri umwana umwe cyangwa batatu biroroha cyane ko ushobora kubirukira icyo mbona ko nubwo umuti ni uko leta y'u Burundi yabanza igafata mu bintu kuko na leta y'u Burundi nama yacu ivuze ko cyane kijyanye n'uko abanyagihugu bose mu mitwe yabo kuguruka bakamenya ibijyanye no kugabanya ibyaro bakazibara nabikurikiza kandi babishyira mu ngiro ni uko yohiriza cyane kandi nayo igafata n'ibiringo bijyanye n'ingene abantu tubandanya tubwira turi benshi ku muvuduko munini kuburyo bw'uko umuntu ashobora kwibaruka abana bake bashoboka kandi ashoboye kurira ibyo ndabona yuko byoba umuti wotorera iyo ngorane yuko aba abana benshi cyangwa abantu bakuze bajya mu mabarabara dusegerereza
urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ibubanza
sabana murakoze gore
ego turacyarindiriye David n'inganza kugira ze kutubwira ico bari kwarakora amashamwe atandukanye kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza igihe twamuhamagara yari yatubwiye niko ko mu gihugu cyo Burundi hari kibazo cy'umuyaga nkuba twizera ko itelefone yiwe yayishizemo mucano nkuko yari yabitubwiye ariko mukurindira turankira mwebwe muri komera twumviriza ngo mutubwire ko iki kibazo cifashe aho muherereye turase n'undi munywanyi ku juge America ku murongo bavuze ko muhinga bw'ijuma nawe ata agiye aho muherereye kino kibazo cabana mwibarabara isekeza yo kubavana mu mabarabara atandukanye y'Ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hagati mu gihugu cifashe gute gikwiye gukorwa kuri mwebwe n'icahe nta bitigiri nta banduka leta itanga gusa abahurikiye mu mahuriro akora kuri kino kibazo mu vyingo n'imiryango bemeza ko nko ku murwa mukuru w'ubutunzi Ibujumbura hari abana barenga 5,000 n'abakuze barenga 5,000 bose bari hamwe igihugu cyose kaba intara 9 muri 18 zigize Uburundi zikabarizwamo abagera ku 7,000 kibazo mu kigo na kwiki turabaha ikaze tubahana umwanya kugira ngo mushobore kubandanya mugira ico muvuga muhinga bw'ivyuma batumirira mate mukurindira ko dushobora kubandanya tubakura
It's the MP record. Dr. Mash production.
Holy seven, your spark.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya kose byinshi Agasaro kaburaga kabonekeye benshi
Aha, kabonekeye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwayo munara Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwayo munara
Iwayo munara Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika
Sauti ya wanyonge
Tusikilize sauti ya Amerika
Sauti ya waraia Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Reka rero mu kurindira ko duza kurongo mutumire wacu niyo vya mukundira ko telefone yiwe aza gushobora kusura kuyata tubanze twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yadukoreye inkuru kuri kino kibazo cyo kuvana abatandukanye mu mabarabara y'u Burundi hari gihe isekeza ryatangura
Kumbuka mkuru butunzi Bujumbura usanzwe urimo abana benshi basegereza kurusha ibindi bisagara niho hatanguriye isekeza ryo kura abana basegereza mu barabara bakahaba hamwe n'abakuze basabiriza ariko bagataha mu mihana yabo ibanza basegereza bakunda kubonekamo haba mu makaritsiye hagati ku mabarabara hamwe n'inkengera z'Agatanganyika ntabwo ariko bakora iryo sekeza basize kugeza ubu abana 300 nibo bamaze gufatwa Felix Ngendabanyikwa munyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji bujejwe gushikirana yemeza ko abakuze atakindi ndiriye bacha bajanwa mu butungane kubera gusegereza ari cyaha mu Burundi
abakuze bashika hafi 200 abana nabo bakashika hafi 90 no kuvuga yuko ku bantu bakuze aburumva kubera ari cyaha ubushikira nganje bw'ubutungane bafaye bakoranye nabo n'abajeje umutekano bacha batangura amadosiye yabo kuko nticyora kwemera yuko ibibandanya gutya dosiye zugurugwe ama kubana nabo barateguye ibigo cyo tubashiramwo dushire kumenya iyo baje bava hanyuma dukorere no kubabyeyi babo
ariko bamwe mu bafashwe nkadera Nzeyimana w'imyaka 60 bavuga ko babitewe n'ubumuga basaba leta kubaha imitahe mito mito kugira basubire iyo baje bava umukenyezi aturuka mu ijenda muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura ihanura ubibe n'igisagara cy'ubutunzi yahora yirirwa asegerezamwo
nukuri nyene ko mwumva je iri barabara nari mvemo kuko iri barabara ni ribera riri nashaka ko mwumva Benga mwana wa msibinu ya ambaye Tumashu kukwa mwana Kukwa shotu wafuki Kukwa imana ni imana
Umukenya zibundi nawe ya wa muraru Kukwa kisakala cha Bujumbura Yemeza kuimbura yumuzule Asitu inzu iwe Aliyo ya wa inandaro Yuku isanga saviliza Hanze imana salakusa hizu
Nukuri njene kumumfa Jee ilibarabara Ndaribu mefuku Ilibarabara nilinyera Nashaka kumumfa Benga mwana wa msibinu ya ambaye Tumashu kukwa mwana Kukwa shotu wafuki Kukwa imana ni imana
Abana yakateka kabana bamenyesha kuri umugambi ukuye kwitonderwa cyane David Ninganza twarishira hamwe Sojepaye Burundi numwe muri bo ukuniko yasigurije ujya America
keshi na keshi tugomba gutora umuti ukivunga hariho abana kumutaga no mwijoro ari mu barabara n'abana bavanga umugabo bataha mu mitumba iwayo yagiye mu barabara kuko se akubita nyina twotora umuti yuwe yagiye mu barabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu barabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina no kuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye bateze guca bafata ico kibazo mu minwe
leta isigura ko ikibazo cizwe kandi abana batagira imiryango bazorondererwa yindi ibakira abandi bashirwe mu bigo by'irerero haheze imyaka 60 leta y'u Burundi igira amajanja gukura abana n'abakuze bose bategereza mu mabarabara ariko abashirwa mu bigo n'abasubiza ibyo bavuka bugaca kabiri bigarukiye ubu imenyesha ko ari gereja nyuma
twizere neza yuko ari intambuko ya nyuma tugiye kugira ngo turabe yuko ibyo gusegerereza bihera Burundi
bamwe mu bana baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko batishimiye ubuzima bwo sabiriza bakavuga ko biteguye kubiheba ariko baronse ubasahiriza
ndacari mutono kwiga navisi mano nyinshi baburu kuno boziserura
uchoyo fashaje nuko yo mvura mwibara akantu nkotundanda
yako ari ndagutatu gukora ibintu byo gushaka amano mutaye ko ari jena ko mana akote ko
nabantu bahereza amafaranga cyangwa ikindi kintu usabiriza mu ibarabara mu mitsi zandi bazoroherwa nkuko bisigurwa na ngenda banyikwa
ico cyangwa igihe cyo tuzokura kubatanga kuko no gutanga n'ica umuntu wese akora mu mufuko akora mu isakoshi mu ngodo yiwe agatanga amahera nawe azo bari karagwanya umugambi wa leta ejo rero mubonye naho twadutse ariko baratanga nibize batangaze cyane ko twasanze uru rugamba rutoroshe twareba bashira umutima w'ikibabago ngo bariko barafasha kumbi bariko bafinansa bagira nabi
kugeza ubu nta bitigirikano n'ibizwi by'abana n'abakuze basegereza mu mabarabara mu Burundi mugabo mu cigwa cyasohowe mu ntango z'ukwa gatatu uyu mwaka ihuriro ry'ibigo bijeje guterambere ry'imiryango mu ntara yerekanye ko mu ntara 9 ku 18 zigize igihugu hari abana 700 basabiriza ico cigwa kivuga ko mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura honyene hari 5000 leta yabwiye abayifasha mu gisata cy'abana ko ikeneye n'imiburi miliyari zarenga 220 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo itorere umuturama icyo kibazo ubushikiranganji bw'ubushikirana butangaza ku kibazo cy'abana aho mu ibarabara n'abakuze basabiriza cyatanguye mu Burundi kuva mu 1993 inyuma y'icwa rya perezida Melchior Ndadaye ikomeza kwiyongera kugeza ubu kubera ingeso mbi n'ubukene buri mu miryango buvuza uruhwa eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje buri kaneza rero arakoze kuducira ku mayange uko icyo kibazo cifashe Tuwandanya na matelefone ya wakunzi vijugi Amerika, Trust Nyandwi Abdul. Abdul, ikaze kujugi Amerika.
murakoze.
Uherereye Abdu?
Jindi mu Burundi mukayanza.
Mukayanza hanaho abana bari mu mabarabara bangana gute byifashe gute?
Mukayanza abana bo mu barabara ni benshi cyane. Mu mabarabara baruzi usanga bari ko barenene imiduga irengana n'izi modoka z'amakamyo. Ni benshi cyane n'ikibazo n'ubwo ko ari ikibazo.
Hanyuma ubunye isekeza yabandanya uri kuraca mu mabarabara atandukanye, urabona ko ari kiriko kirakogwa babavanayo, urabona ko hariho abariko bafasha kugira ngo bashobore kuvayo bigende neza bavanuye amahoro baba bakuze canke abana gabyo.
Nubwo ko mu bisanzwe irisekeza kuva ritangwe ndabona ukume ngo hariho kamitino n'ababoneka usanga ari bakeyi. Nabo bakeyi basigaye babonye abapolisi baca biruka. Ikintu nashaka kubaza na cyane cyane mbe cyoba gitegekanije gute, kubera umenga iki kintu kiracyari kimaze gukorwa, uko je ndibuka mu myaka yaheze ufatiye nko mu gisagara cya Bujumbura barigeze kubegeranya. Hanyuma baratanga n'inyigisho, hari ishyirahamwe ryabahaye inyigisho, inyuma yaho bahejeje inyigisho ayo mashyirahamwe yarabahaye ibikoresho, abize ibyo kubaza barabaha ibyo kubabize ubumekanisho bw'ibyo mekanisho barabaha ibikoresho byo gusudira barabaha ibikoresho, mugabo ntibyakebye benshi baciye babigurisha. Nashaka rero mbaze umwanya muri iki gihe muri iri sekeza abo bahari ko barategekanywa iki kuri abo bana, boba barateguye ibigo abo bana bashobora kubashyiramo, hanyuma no kubakurikirana na cyane cyane bahegeje izo nyigisho, kubera benshi nibo bashyira mu ngo kugira bige mu bigo kugira bige bahegeje izo nyigisho, umva babaha ibikoresho ko bacya bigurisha n'undi bagasubira mu barabara. Hanyuma kuri abo
bandanya uti kuri abo
hama kuri abo bantu bakuze nabo mubisanzwe byari biteye isoni n'ibyo, kukubera hariho abantu wabona basiga mu barabara ukabona yuko ari abantu bakomeye bashobora gukora akazi, hanyuma mugonaho ntibibagire yuko harimo abantu basanzwe bamugaye nk'ibijyanye no gukora atakuntu yokora, abo bantu nabo nyine bategerezwa kwiga ikibazo cyabo, na cyane cyane urabona ubwimu twaciyemo benshi usanga acyaho bafise bava benshi n'amatongo acyaho bafise, abandi ugasanga nta n'imiryango bafise, abo bantu nabo nyine bari bakwiye kwiga ikibazo cyabo, na cyane cyane abo basanzwe bagendana ubumuga bwabo bandi nabo bakomeye bashobora gukora bakabereka ibikorwa bashobora gukora.
Wowe ku bwawe rero aho baho ibikorwa ikindi cokorwa ku ruhande rw'abana naho kikabica
igikorwa ikijyanye n'abana, nibyo mu bisanzwe hariho abafise imiryango, ariko niyo miryango ugaca usanga nta bushobozi ufise ntiyishoboye nawe nyine, leta yotegekanya inyigisho bakubaka ibigo abo bana bakabashyiraho bakabaha inyigisho, hanyuma igihe bahejeje izo nyigisho bakaraba abo bitura mu bagiraneza babafasha bakabaha ibikoresho kugira baze gushyira mu ngiro izo nyigisho bize iyo myuga bize, bagaca bashinga n'imyuga ishobora kubakurikirana inyuma y'izo nyigisho, ku mpamvu z'uko benshi tubona niyo bahejeje izo nyigisho n'ibikoresho babahaye baca babigurisha ugasanga basubiye mu barabara.
Nawe ku kibazo cyo kumenya ingene bizogenda kugira ngo ntivyongere kuba ntambere biragoye, kuko abo mushikiranganji bwo gufatana mu nda bajeje kino kibazo ntiba nubwo bari batwemere kubaza kuduhuvuga mu nyuma ntibasubiye kutwitaba. Hama David Ninganza nawe nk'umwe mu bakora mu mashyirahamwe twibaza ko ariko arabikurikiranira na hagufi, we yari yadusiguriye ko agatelefone kiwe atamucana urimo, kandi ngo mu Burundi munafise ikibazo cy'amatara aguma acikagurika muri kino gihe, twibaza ko aricyo gituma telefone we yavuyemo, ariko turabandanya tumugerageza n'ivyakunda turaza kumuzana naho azoba hasigaye umwanya muto. Bidakunze naho tuzokubariza hama tugutangariza mu biganiro bitandukanye, umva ko dushobora kubimenya uko bitunganijwe.
Yego murakoze.
Urakoze Abdul, kugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza.
Yego. Namwe umunsi mwiza murakoze.
Justin Narukundo Eve ikaze ku ijuru rya Amerika. Ive uratwumva?
Ndabumva na mahoro nibaza ko mukomeye nanze ndameze neza.
Turashima turahurihe ga Ive.
Kandi mu gisagara mu gihugu cya Kenya mu gisagara cya Eldoredi ariko ndi umwe mu bana bavukiye mu gihugu cy'u Burundi.
Eldoredi hameze gute namwe ikibazo cy'abana basegereza n'abakuzi basega mu barabara kirahari?
Eldoredi hameze neza turashima Imana n'akavura kariko karagwa ariko ikibazo cy'abantu basegerereza mu barabara abato n'abakuze barahari byo ndakubeshya nta minota igera kuri itanu ishobora guhera hari kumwe n'abana bategerereza cyangwa abakuze bategerereza bariho ni benshi cyane hari n'igihe baza bakicara iruhande yanjye.
Abatandukanye abategetsi bakivuga ku iki?
Ni ukuvuga icyo novuga abantu benshi batandukanye yewe nabaye igihe kinini cyane mu gisagara cya Bujumbura kuko n'umuryango wanjye niho uri ariko icyo nobamenyesha ni uko abategerereza rimwe na rimwe tubafata gutandukanye ariko icyo tutamenya ni uko tutamenya ko n'impamvu baba baje mu barabara gusega ziba zitandukanye. Hariho abantu bajya gusegerereza mu by'ukuri ari abantu ari kubera imyitwarire yabo mibi ariko hari n'abandi bajya gutegerereza kubera ubumuga baba bafite cyane kubera imiryango baba bavamo ubuzima buba bugoye cyane. Ngarutse rero ku gihugu cyanjye cy'amavukiro ni by'ukuri ndafite ndimo mwene gihugu ngaha ni gihugu kirimo ariko kiriya gihugu cyanjye aho navukiye mu bisanzwe inkuru zaho ndazikurikirana buri munsi ikibazo cyane ikintumbero bafashe yo gukura abantu bategerereza mu mabarabara sinzi ko uburyo bayizemo ariko byari byiza yuko abanza bakiga bakaraba mbega abantu tugiye gukura mu barabara tugasha tubashyira hehe. Burya muri bajya bari mu ibarabara hariho abari mu ibarabara mugabo naho wobabwira ati bace barongera iyo bataha batoronka n'imiryango batahamo. Mbega abo bantu ntibavuga mu ibarabara batoca bajya hehe hariho abashoboye gukora hariho n'abandi batabishoboye mugabo icyo nosaba mu by'ukuri hariho naho twagiye turabona baramuvuga ngo babakuye mu ibarabara hariho poste nabonye yagaragara ko abantu benshi bari begeranyirijwe hamwe mugamo uko kwegeranyirizwa hamwe haraho nabonye bagaragara nk'abo bafashe ukuntu sinzi ko bari bakubitswe hariho na poste nabonye amakomantire batanze ko ngo murone kumenga aba bakubitse mugabo turagikora imwe na rimwe igipolisi cy'iwacu hari uburyo gifata abantu uno munsi abatega mu ibarabara bafatwa nk'impozi y'ikibi mugabo muri ambabura ko nita amategeko yewe sintahura icyaba bakoze.
Hamakuga we ukabona ko hokogwa iki?
Icyari gikwiye gukorwa ni uko bogerageza ubutegetsi bukaraba ko bwoshyigikira abo bantu mu kubakura mu ibarabara ntibakure mu ibarabara gusa kuko ujya mwana ari mu ibarabara abenshi bafite ibibazo ni ukuvuga niwa mukura mu iryo barabara ukagenda ukamutereka mu mujyanyi wabo mu kirimbo kidakwizizwa izibiri uzokumva yasuye gufata deonore cyangwa umutange mu kindi gisagara bazoca babaho birukanga n'igipolisi buri munsi wama bariruka ntibama biruka n'igipolisi adoge ryihe bakimenyere amwe avuga ati barampunga ejo bazondekura barankubita ejo bazondekura gutyo bace bagira imitima igumye byo babyiza rero yuko igihugu cyosubiramo iyo ngingo nikayiga neza mu kubakura mu ibarabara kigakuraho kigiye kubabika ahantu kanaka ahubwo bakabafasha kugira ngo bashobore kumenya imyuga kanaka cyangwa babahe ubundi bumenyi kanaka kugira ngo ejo bazovemo abandi bantu mu busanzwe ndabizi nta muntu yokwifuza kuba hasegerereza ndi gusa ubuzima buba bwagoranye mu muryango bavamo.
Murakoze ubwire umunsi mwiza ngaho Eldorado muri Kenya. Rukundo Eve,
murakoze cyane kuba mwaduhaye kano kanya.
Ego ijwi rya Amerika nawe ugira uyundi turabandanya na muri sangane uno munsi mwabyumvise iki isekeza ryo kuvana abana mu mabarabara atandukanye y'u Burundi. Bamwe bazoshigwa mu bigo by'amarerero, abashoboye gusubira iwabo basubizwa iwabo. Muri Sojepay baravuga ko mu bana bavi iwabo hari n'ababa bafitaniye ingorane n'ababyeyi, ugasanga bahisemo kuja muri ayo mabarabara atandukanye. Abakuze bari mu mabarabara bo bakorerwa amadosi agashirwa imbere y'ubutungane. Murabivugwa twiki ico kibazo kizoke mukagute muri ico gihugu c'u Burundi? Ivyumviro ni gwanyu, mikro ni gwanyu. Inosa ntawumvukiye, uratwumva na wewe?
Ndabumva cyane.
Urihega ntawumvuki?
Ndi mugugu cha Kenya. Mungara ya Kakamega.
Kakamega.
Ego.
Mm-hmm. Kakamega vizifashenga Eldorado changi Kakamega vila tanzu kanye kukiwazo chawa na mwibarabara. Bariyo vya esha wakuzebo bangana guteni baba hari. Haringola nebate iki wano.
Ego. Awa nara mwibarabara wala hari. Zena ino. Mungi nchu uchitua kwa maziku menyera na. Harikino barabatu uma. Wagakua wakarondela mahera harabiva. Mugabo kubijanye n'ubutegetsi bw'ino sindabona ikintu baba bakora kuba namwirabana abasegereza nabo bariho abasega bariho sejena ribona ama kukibazo cha nyine ngene
ikibazo nayo cyo
nyine bano kubijanye n'ibyo ku Burundi na nashaka kuvuga ko atamuntu yipfuza kuja mu barabara kuko iyo umuntu yipfuza kibazo akaja kuba mu barabara ni kindi kibazo kuko umuntu wese ashaka kuba mu nzu ashaka kuba mu buzima bwiza ahubwo leta nk'umubyeyi iyo kwiga iki kibazo ku bantu bakuze ufata bakagenda mu miryango yabo bakari abantu bapfutse bakaba bakata kibazo cyatumye bajya mu barabara bashoboye kubafasha bakabafasha ari n'abandi bajya mu barabara kubera ingeso yo gusega nk'uko leta nayo ivuga yuko umuntu ashaka kumushengeza bamanza kujya kuba abantu yapfutse ahanava icyatumye ajya mu barabara bakora ko ari ingeso yiwe cyangwa ari ikibazo cyateye ikibazo cyateye leta ikamufasha cyangwa amashyirahamwe ashyigikira aba abakishoboye bakabafasha akarongosa nk'uko bakora ari ingeso naho akabihanirwa kuko ibyo ari abantu usanga ifitiye ingeso yo kujya gusega kandi ibyo bibatunze hari n'abandi rero usanga bagiye gusega kubera ikibazo nyine cy'ubuzima ntibafite aho baba bafite aho bitaye aho bitanye n'ubumuga baba bafite ku mubiri adashobora gukora cyangwa umuryango wari abataje abo nabo leta yarabije mu kibafasha cyangwa amashyirahamwe akabafasha akabashyigikira nicyo niyo ntero nayo ikiza
urakoze ubwire umunsi mwiza Innocent Ntavukiye ngaho Kakamega muri Kenya
ego
twese kandi na Daniela Mugisha ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane Diane mumeze neza
turaho turashima akazuba karahari tuba tumeze neza
ndabona ko ari cyaba fagisa turagaze ubonye nta ngorane nta kanyi buhari aho duherereye
wirehe
ahi buraya nyine muri Finland
ngo iri mu bihugu bya mbere abanyagihugu babayeho neza kuri nose
kabisa nta muntu yo
bisi
ameze neza cyane
ngo babayeho baryohewe bamerewe neza urabibona ku maso yabo muhura mu mabarabara atandukanye
rega bacu mugana mu Kirundi ngo mu nda harari inzara akabyuka inzigo iyo abantu badashonje ntibashobora kureka kunezerwa
imbere ko tuja mu Burundi umva ivyo ni cyegeranyo bitandukanye by'amashyirahamwe atandukanye ahora asora ku mwaka ingene ibihugu babayeho baryohewe nko mu Burundi na kariya karere i Burundi buri ku mwanya mu bihugu vya nyuma umunyagihugu ngo abayeho aryohewe muri Finland ko hamaze igihe haza imbere mu bihugu abanyagihugu babayeho baryohewe abana bo mu ibarabara barahari abasegereza naho barahari cifashe gute ico kibazo imbere ko tukujana mu Burundi tubwiye ico wibaza ubanze tuhe isanamu y'ingene vyifashe muri Finland
okay muri Finland je nta abantu basegereza mbona nta mwana saba kubera ko uko kubaho neza bavuga ko abahaba nibaza ko ari bituma batanasegereza hanyuma nibaza ko ari politiki nziza y'igihugu sije nyine ko n'igihugu cifashe urumva iyo abo bana batahari abana ari gusegereza kubera abantu nk'ibyo bajya canke politiki imeze neza ntawe ndabona rero ntabahari
hanyuma rero ku Burundi bwawe bwakwibarutse ico kibazo urakivuga kwiki
niyo gituma mpamagaye nubwo turi mu gihugu ca mbere ciza nyine kiza imbere mu bihugu bi abanyagihugu babayeho neza kandi bishimye ku isi ugaca wumva aho duturuka naho mu Burundi ni igihugu ca nyuma kiza inyuma mu bihugu bibayeho nabi kandi bariko bafata ingingo zidasanzwe nico gituma nashimye kugira icyo mvuze kwizi ingingo mwavuze mu Burundi niko bafashe ingingo zo kuvuga ko bakura abantu basegereza mu barabara kubera politiki yaho nayo ariko babibona mugabo ku bwanje nagomba guterera ntabwo z'ikibazo ngo ndaterera uko ndabibona n'ukuntu mbona bizohava bigenda mu Burundi si ubwa mbere izi ngingo zifashwe z'uko bakura abantu mu ibarabara abasegereza n'ibindi nk'ibyo ubuhohoro urabona ko bashize ko amategeko akomeye yuko
mumisi n'abantu babafasha bafasha basegerereza nabo bazofatika ibihano gupfungwa no gushibwa amande ibintu nk'ibyo
mhm
byahoze ku mutima ndavuga ati nubwo ndi mu gihugu nyene kibeze neza ariko ndi mu Burundi kamera kubwanje ibi bintu leta iri kirakora ubu izanye ni ibintu mbona ko ni icyumviro cyiza ariko ni ndoto
gute
no mugambi mbona ko tazosubira mu ngiro kutazoja mu ngiro bivanye nuko imbere yuko ibi bintu bafateze inyungu muri minsi iyi ngingo barigeze kuyifata subwa mbere bakoze umugambi nk'uwo gukura abana mu ibarabara baritanguye kera kandi igihe barikora ubwa mbere hoho igihugu cy'u Burundi sinzi ngo cyo cyo cyaza ubwa mbere ku isi mu bihugu bikenye kandi uwo mugambi warabananiye igihe u Burundi bari mu bihugu bya nyuma byibuze mugabo kamene atari cyanyuma ku isi uwo mugambi warabananiye abana baguma basaba n'abatama baguma basegerereza byumvikana ko ubuhoho tugeze mu kibanza cyanyuma rwose umva politiki ya kwamye y'ukuntu imibereho y'abenegihugu siho uwo mugambi uzoca ukunda mu gihe na kera igihe byagendeka mvuge gucyo wase kugenda neza icyo nibaza gusa leta yarihuse cyangwa yihuse ni umugambi mwiza pe kandi ni ndoto nyine nko kumva ko ari ndoto kandi ni ndoto nibaza ko idashobora kuba leta uyu munsi aya mamiliyari y'indirimbo ariko aravuga ko bageneye ko azokora umugambi hari abantu muri leta kubera ibiturire bihari babona yuko ari deal kuri bo izi miliyari bagatangira kuzipangira bakona icyo bazozikoresha bakavuga ati reka dupange ukuntu tuvuge ko tugiye gukora abantu abana mu ibarabara n'abatama basegerereza dukoresheje amamiliyari hariho makeya ashobora kuzokora mugabo byinshi kubera ibiturire byanyushije igihugu cyacu usanga bapangira ajya amafaranga kuva ngo umuntu gukunda abantu ngo wakore mu ibarabara washobora kuzabibona ko mu minsi mikeya tuzongera duhamagare ngaha nyine mwashyizeho ikiganiro abantu bakurayo bazobatahana cyangwa babaha ibyo n'iki bakora ariko mu minsi mikeya bazongera buzuye mu mabarabara izi zindi ngorane mu Burundi y'amabohero yuzuye abantu uyu munsi ariko bakora abandi bantu mu ibarabara babajyana muri ya mabohero nyine kandi ntibayaguye n'abariyo imanza zabo zarase gucibwa birirwa baridogora byumva imanza zabo ntizicibwa nabo zishiwe baguma bapfunze ntiho bari kugwa perezida yasaba ko bapfungurwa mu minsi mikeya ugasanga ibyo yasabye ntibyubahirizwa hanyuma akagaruka imbere y'abenegihugu yidoga avuga ati nta butungane ibyo abantu bose bakabibona none bariko basukamwo bamayibobo bo mu ibarabara icyo bari gufata gukora bari kubanza kubafasha mu bundi buryo cyangwa guhindura kugwiza ibikorwa
bakabafashiriza mu ibarabara gamugisha
mbo oya abantu baje gusaba babafite ibibazo bapfa iyo baza bapfa iyo basanzwe bapfa
ariko hariho nk'ababa mu ibarabara ndazi kera nkiri mu Burundi hariho utwana wasanga hajya hose imbere ya Lukayo hari two twagize ariho twagize aho turara dusite n'ibi carton twifuka utwo twana imvura iguye tukaja kunyegeza ahantu hariho abasanzwe baba mu mabarabara atandukanye cyane cyane za Avenue de la Mission n'andi mabarabara yari yegereye isoko itarasha ibujumbura kukongera niho baja gupaga sa canke bagasaba byoroshe ku mabisi atandukanye
uwo n'umugwi umwe ariko hariho ubundi mugwi w'abantu baza gusaba bafite iyo baje bapfa wafashe imbere yo kubapfunga ukabanza kubumviriza ukabaza icyo gukora je namaze kuvuga intahe y'abadami n'abagabo bamwe bamwe bavuga bati turashaka yuko tukora nk'icyo gukora hari umuntu uzaba afise umutwe ku buryo ari nk'umudame umuhaye n'ibihumbi ijana by'amarundi ashobora gucuruza irengarenga kandi akabaho hariho n'abandi bavuga ati giye hubwo noronka n'umuntu noronka umuntu ampakazi nakubunyezamo ibintu bihera hari abikora batabikunda muri make ariko n'aba bana n'igihe banavuga ati bari kwihutira guca bapfunga n'aba bari mu mabarabara hajya ahantu nyine bari bavuze babayo kuja kubapfunga siyo solution ahubwo uwo mugambi w'umubyeyi bagizeho wo kubafasha mu kubigisha iyi myuga bari kubakura hano hantu babajana kubigisha iyo myuga mu bigo bamaze gutegura apana kubapfunga ariko urumva kubakura baje kubapfunga kanda mabohero asanzwe yuzuye abantu bamaze imyaka n'imyaka batanabagabanije none wumva ije ari nyishuka mu gihugu gikenye bagiye kubagaburira mu ibohero bahora biyaranje bakunze ibyo bajya mu bwo ibohero bazobitaho
Mugisha wewe rero kubgawe impande zose haba abari mu mabarabara haba leta haba abakora mu gisata cama cyayo mashyamba atandukanye ariko arafatikanya na leta aho kugwiki reka duhere kubuvega kubana naba nabakuze bari mu mabarabara atandukanye ico kugwa ni cha
abo byega ni baza ko utumbereje kuri leta
nabo nabari mu mabarabara baravyegwa nabo kuko urumva nimba uno munsi uvuga ngo hari habayifashe nk'akazi bakagenda bakavaza buterere bakaza mu barabara gusega nabo nyene hariho abo vyega muri bo urajiko hariho uratswa hariho nabahora bavuga hariho nabahora bavuga ko ari habigira abamugaye nti turiko tuvuga ku ruhande rwa bose mugabo ni kintu cigeze kwa kivugwa cyane Bujumbura ati hariho nabagenda bakavuga ko bamugaye kandi batamugaye
urakoze ni ibintu byose uvuze ikintu numva cyari kuba cyiza nuko bari kubanza kuko baramaze kubitangura kurabati hari abantu kugerageza kubagabanya mu migwi cyari abantu basegerereza biboneka koko basegerereza bi byukuri kandi bakenye hariho abatamugaye bimugaza hariho n'abashobora gukora ko hakaze bagakora bakabanza kubagabanya imigwi babafashe bakazabajana mu migwi itandukanye apana kubajana bose mu gasho no kuvuga ababimugaza niyo bafata bakabafunga ababira kwiyetema kuko urumva barakomeye ariko mbwo nzugire ko mu Burundi nta nakazi kahari rero nabakomeye baza kwimugaza kwera babuze akazi ko nako takundi uwo ba bari kwanza kwagwiriza akazi aho bafashe babyigira batabikwiye mugo bakagumva ibidavuga ati kitonda byigira hari abavuga ati kitonda byigira ibintu nkimugaza ntamugaye nuko nkenye shaka kujya kandi nabuze akazi nabo nyatangiye mahitamo nahise mu kubesha nuko bagashamuha akazi kuko akomeye kandi nimba gashaka kuyo gakora ubumva ko yagasabye hariho abandi aba bana nabo bari mu mabarabara badafite aho barara kubera ko bariyo kuko badafite aho baba nta kundi icyambere bari kubakorera ni kubanza bakabarosa aho baba canke bakashira muri bya bigo ariko babapangiye n'ibi bavuze by'uko babigisha imyuga bazokora n'ibindi byinshi nyine bijyanye no kubahindurira ubuzima bakabikora neza abandi ngiye kuri leta rero urumva hanavuze cyane kuri leta ibyo ari gukora
usongora kugira ngo duhakanye abandi
yego murakoze cyane mbere ndumva sinovuga byinshi muri make reka mereze nterakamo leta leta yarihuse nkuko nabivuze ingorane zizo z'inyuma y'ibi bintu ariko arakora zizoba nyinshi gusumba kuko mu Burundi aya mamiliyaridi yo bayapanga iyo bapanga bakavuga ati dufashe imyaka 2022 nkuko nabibonye ntihenze tugomba dukora imigambi duhamagare bamwe bari mu barabara mbere banikure batanabafashe banikureyo uri mu barabara wese bizane bamwe bakabafata nimba bafata abandi bakababwira ko bizana mu migambi bateguye aya mahera n'imigambi myinshi batagombye gushinga tujya dushyira hamwe twabishwa babo twabana babo twabashyitsi babo sinda kubesha Diane nimubwira n'ukuri ajya bashyira hamwe usanga arayo abishwa n'abana n'abuzukuru babategeka bavuga ati gira ishyira hamwe ndaguha imyenda 5 cyangwa 2
reka tubyo tubireke kuko nitwa bijamo cyo cyari babirebira aha hanyuma rero ti hanyuma akajambo kanyuma mugisha
akajambo kamwe bari huse leta niyo tubite agashi imwe ko nta muntu aza gusaba kubera ko afite ibyajya ahubwo aho kubapfunga bagerageze kuko aho kuzana ingorane nyinshi ziyongera mu zindi zo kwashyira mu gusho bafate iyindi bafate uwundi mugambi w'ukuntu
urakoze
bobabwirira ibintu by'akamaro
urakoze Daniele Mugisha urakoze ngaho muri Finland
murakoze cyane namwe mubaho kandi
yego Marcel twagira Yezu ikaze ku ijwi ry'Amerika dusangira ikiyago
murakoze cyane kandi mbanje kubaramutsa mwiriwe neza
mwiriwe nitwaramutse kandi turaza kwirirwa turabyizera turacari saa 4:49 we bite nawe aho uherereye nihe
bo nanje Kigali mu Rwanda ya Kibagabaga ndamahoro
Mhm.
Ibintu ni neza.
Ibintu ni neza.
icyo rero mvuga kwa abo bana basegereza mu Burundi natwe mu Rwanda usanga baba bahari ariko bake ariko rimwe na rimwe bakunze kuza bameze nk'agatsiko k'urugomo ariko inzego zishinzwe umutekano zihita zibafata kuko hari abamaze iminsi bari bayisabuze ku ba shitani bakoreraga mu ntara y'iburengerazuba mu mujyi wa Rubavu
ngo babita baki
bari barisabuze ku ba shitani
nibo biyita buze ku ba shitani
yego
bo nyene bakavyita
kuko n'ukuvuga ngo haba ku manywa haba nijoro nta kintu mwavugana barakwiba wanarimba bakanakwica ariko barahagaritswe ubu ngubu leta yashyizemo akabaraga icyo nshaka kuvuga kwa abo bana rero hari umugari duca mu Kinyarwanda uvuga ngo aho kwica gitera twica ikimutera ntihabanza hashakwe impamvu yatumye bajya mu muhanda iyo ni iya mbere icya kabiri abafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakajya kwigishwa nyuma yo kwigishwa ushobora kwibaza igikurikiraho kuko umwana ashobora kwigishwa akigishwa ubwo bwubatsi akigishwa uko kubaza ariko akabura aho abikorera yanabikora akabura umukiriya ibyo byose rero twebwe mu Rwanda nibyo barebye bahita bashaka igisubizo kirambye ubu nk'ubu turi mu bizamini bisoza amashuri abanza nk'abana bafunzwe bari kwiga ubu bari gukora ibizamini nk'abandi bose ariko usanga hari ukuntu amaleta afata abantu ngo arabafunze ahubwo bagakomeza kuba umuzigo kuri leta kandi bakaba bashaka igisubizo buri karere mu Rwanda gafite icyo twita agakiriro gakorerwamo imirimo itandukanye kandi bashaka guteza imbere urubyiruko ugasanga wa mwana uvuye mu kigo ngororamuco umwuga yigiyeyo baramukurikirana bakamuherekeza akajyanwa hehe muri ka gakiriro k'akarere agahozwaho ijisho n'ubuyobozi bwe kugira ngo arebe ko ashobora kwiteza imbere ejo akazasubirayo
mu Burundi rero ku bwawe
iyo kidakemutse asubirayo n'ubundi
hama rero ku bwawe mu Burundi majambo nk'abiriho ko gwiki
icyakorwa nibafate abaturage bose bakiri mu byiciro bakurikije amikoro bafite abakenye cyane baba ba leta ibafashe kuko n'ubundi ntawe ukizijya gusaba
urakoze ubwire umunsi mwiza twagira Yezu Marcel
urakoze cyane
Wishema William Wishema ikaze ku ijwi rya Amerika William uratwumva Wishema uratwumva
Wa.
Sinzi byari muri reka muhinga bwizima baduhe nyandwi Nestor. Nyandwi yagi, nyandwi uratwumva?
Ndakumva cyane.
Uri umwana w'indwi canke byagenze gute?
Yewe ndu mwana w'indwi nabutse ngirindwi. Ndu mwana w'indwi mu mashambo make.
Mu muryango w'abana bangana.
Apo te turu munani urumva nkurikirwa n'umwe
ukurikirwa n'umwe ngo abari muri
ndo mwana girindwi
ngo abari muri ico kibanza c'abakurikirwa n'umwe akenshi muba mufashwe neza mu miryango barabasinyisha nyanzwi
musanga umuntu akurira mu bugenda bugoye cyane
uherere he none ganyanzwi
yego
uherere he
Ndonerereye mu cyitoki cyarugombo.
Cyitoki cyarugombo imiryango imwe imwe nguri kwirahunga inzara ihungira muri ihungira muri Kongo.
Eko mugabo. Eka agenda ereka ubukene kuba ngo cyunga bose barakenye mugabo kandi inzara bujya ntiri mutaniri hamwe usangiri hose
duga ku ijambo rero ku kibazo cy'abana bari mu mabarabara basega hamwe n'abakuze
yewe ijambo no vuga maze ndabashimire ko mwampaye ijambo ku gihugu cy'Amerika nabanda cyiputa bikabura no nduka cyambo rero
nduka ku ijambo kandi turagiye ko wahora uvyipfuze no musi Dieu Donné akaba yashoboye kugutora
umunsi mirire cyane turakoze cyane
narakumva bandanya rero
kugira ngo ni mu Burundi kwegeranya abana bari mu barabara bakabasita mu miryango yabo n'ibibaye rimwe nabo bakuze kubakora mu mabarabara kugira ngo barehe gusegereza abasize kumbure mu ngo zabo n'ibibaye rimwe gutobage nk'uwirenga kabiri cyangwa gatatu ariko ikibazo ni cyane cyo ntavuga rero nti niba rero igituma aba bana baza gusigereza mu mabarabara barebe igituma aba basoze baza gusigereza mu mabarabara ikibazo rero si ukubafata ngo ugiye kubafunga ahubwo ikibazo kugira ugitorere umuti banza ugende mu mihana yabo ubanza ubafahirize mu buzima bwabo babayeho bubi ubanze ubereke ingene babaho mu buzima bwiza icya mbere afashwe nk'uko imfashanyo zikunda kuva hanze numva ngo zirafasha abagowe zibanze zibagereko
urakoze Nyandwi Nestor ugira umunsi mwiza ego reka twakire Focus nawe Focus ikaze nawe muri Sanga nuhirehe ga Foka
Kanyosha
ituvuga kuri kwisekereza ryo kuvana abakuze n'abana mu mabarara atandukanye y'intara zigize Burundi mu majambo make ubwira turonka umwanya wo gusozera
n'ubwo cyo navuga nuko kandi se hanze gushimira leta yo yiyumviye bishinzwe kumushikira nganza cyo yiyumviye ko abana n'abakuze baza mu baraba kubera kusegereza urumva ko ari ibintu byinshi igihugu kandi benshi ugiye kubiraba harimo abatabigira kubera ubukene kubera ko ari abakenye cyane ubona bari mu ngo zabo ariko rero abantu bo kubikora bamwe nk'uko basubizwa mu ngo zabo nuko ushyira nk'imiguri yamaho mu makomine atandukanye mu komine yose akaba ari umuntu kugira ngo bamwe baraba abo bantu bamunyigisho kandi nk'uko abagabo babivuga akaraba uko babayeho bakanabakurikirana iyo babwira cyane kugira ngo ibyo bintu birambe kuko uburyo bwoko bashobora gusubira mu barabara atamishije
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Kanyosha Focus
yego
nshuti bakunze ibijwi bya Amerika kandi ngaho duce dusozere ikiganiro muri Sanga cuno munsi abo twa twifuje gutumira David Ninganza ntiyashoboye kuboneka ariko ari yatubwiye murondera ko hari kibazo cy'umuyaga nkuba mu gihugu cy'u Burundi gumucikagurika telefone yiwe akaba yibaza nimba ico gihe kiza kugera ko tuvugana yashoboye kuyironkera umucanwa turibaza rero yuko ni muri kazoda dusubiye gutunganya ikiganiro nk'iki bizomworohera atabuhinga bw'ijima bimugoye kugira ngo baze kudusigurira ibiri kobera kogwa mu mashyirahamwe atandukanye mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda hoho nk'ibitabye amatelefone yacu ngo tubatumbereze utubazo duke tuzanye n'isekeza yo kuvana abana mu mabarabara atandukanye n'abakuze bandi bari mu mabarabara abana bazovana mu mabarabara nk'uko mwabyumvise bazoshigwa mu mazu y'amarero kwa dafise abavyeyi asa abavyeyi basubize mu miryango abakuze bo bazokorerwa amadosiye hama bashigwe mu butungane kuko icaha gusegereza mu mabarabara bifatwa nk'icaha mu gihugu cy'u Burundi makozi rero nshuti bakunze mwebwe mwagize ivyumviro bitandukanye muri kino kiganiro mwateguriye umwongere amushikirizwa na Jodiane Ninahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro nk'uko yama na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Ninahazwe rero nanje mbaye ndabike banura gato tuzaza guca dusubira mu kanya igihe cy'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mu makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mukurindira ko tusubira mandanye kugerwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye
Gushikiriza, 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 gushikiriza niyo kiswe ya Amerika yabaye kisubizo cyacu.